Irini Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu, itariki 2 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Itabwa muri yombi ry'umunyepolitike Paul Rusesabagina ari mu maboko y'ubuyobozi bw'u Rwanda rirasobanuka ku bandi banyapolitike n'imigambwe itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Umugambwe CNRD FLN wakoranye na Paul Rusesabagina uvuga ko iki atari gihe cyo guceceka.
Duharanire yuko atagenda uko, duharanire ko ukuri kujya hagaragara, amahanga yose abone urwo Rwanda barata, abone bwa butabera bavuga, kandi koko niba buhari nibutangirire kuri Rusesabagina aho tububona.
Uyu ni Madame Francine Umubyeyi, umuyobozi w'umugambwe CNRD FLN wakoranye na Paul Rusesabagina. Mu Burundi, umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yagendeye ku munsi wa mbere ku muhingamo ibohero rikuru rya Gitega, aho yari agiye gushikiriza abanyororo b'iryo bohero imatera 426,210 mu ntumbero yo korohereza abanyororo mu buryo babayeho. Imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Geoffrey.
Urakoze Fidèle Niyongabo, reka nsuhuze n'abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya. Amakuru yo hirya no hino ku isi turahera mu Bushinwa na Amerika. Icyegeranyo gishya cya Minisiteri y'Ingabo muri Amerika kiravuga ko mu myaka 10 iri imbere Bushinwa buzakuba kabiri umubare w'ibisasu bya rutura bufite muri iki gihe. Iki cyegeranyo cyemeza kandi ko buzakomeza gahunda yo gushaka uko bwagira ubushobozi buhamye bwo kugaba ibitero ku butaka, mu mazi no mu kirere bukoresheje ibisasu bya nuclear. Kivuga ko intego yabwo ari ukuzaba bwanganyije cyangwa bwarushije Amerika imbaraga mu ntwaro za nuclear nibura mwaka w'2049. Mu cyegeranyo yise imbaraga za gisirikare z'Ubushinwa, Minisiteri y'Ingabo ya Amerika arayegereje ku Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika, yavuze ko Ubushinwa bubarirwa ibisasu nk'ibyo birenga gato 200, mu gihe Amerika ifite ibigera ku 308. Umukozi wa Minisiteri y'Ingabo muri Amerika yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko Ubushinwa buherutse kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa misile mu myitozo ya gisirikare bwakoreye mu nyanja mu majyepfo y'icyo gihugu, inyanja kugeza ubitavugwaho rumwe. Minisiteri y'Ingabo ya Amerika kandi yavuze ko ibyo bikorwa binyuranyije n'ibyo Ubushinwa bwari bwemeye byo kutagira ibikorwa bya gisirikare bukorera muri iyo nyanja. Mu gihe hasigaye ibyumweru 9 ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden, umukandida w'abademokrate, akomeje guha intera Perezida Donald Trump, umukandida w'abarepublikani, nk'uko bigaragara mu bipimo bibanziriza amatora. Abakora ibyo bipimo baravuga ko intera iri hagati yabo igenda iba ngufi cyane muri za leta zigira ijambo mu matora kurusha izindi. Biden wabaye umusenateri wa Amerika imyaka 36, akungiriza Perezida Barack Obama imyaka 8, yagumye kurusha Donald Trump hagati y'umunani n'10% muri ibyo bipimo kuva umwaka 2020 utangira. Ariko muri iki gihe iyo ntera imaze kugabanuka kugera kuri 6.2%, nk'uko byerekanwa n'urubuga Real Clear Politics. Iyo ntera kandi iragenda irushaho kuba nto cyane muri za leta nka Pennsylvania, Michigan na Wisconsin, aho ubusanzwe abademokrate bakunze kwegukana intsinzi. Mu mwaka 2016, Perezida Trump yegukanye intsinzi bimugoye muri izo leta ahita aba perezida. Joe Biden aramutse ashoboye kuzigarurira zose ntihagire igihinduka muri leta 47 zisigaye yahita aba perezida. Kugeza ubu ibipimo bibanziriza amatora biragaragaza ko ari ku isonga muri izo leta uko ari eshatu, ariko Trump aragenda musatira. Abagize amatsinda y'abashakashatsi bahiga urukingo rwa COVID-19 baravuga ko inkingo nyinshi zigeze mu gihe cy'igerageza rya nyuma. Ikigo gikora imiti cyitwa AstraZeneca gihuriweho n'Abongereza n'Abafaransa cyavuze ko igerageza rya nyuma ry'izi nkingo muri Amerika rizakorerwa ku bantu bageze ku 30,000 bakomoka mu moko yose kandi baturuka mu bice bitandukanye by'isi. Urukingo rwakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe ubuzima muri Amerika rukanonosorerwa mu kigo cya Moderna Inc gikorera muri Amerika, nanone narwo ruragerageza ku bantu benshi. Hari kandi rwakozwe n'ikigo Pfizer Inc gifite icyicaro gikuru New York n'urw'ikigo BioNTech cyo mu Budage. Ikigo AstraZeneca cyavuze ko urukingo rwa COVID-19 cyakoze rurimo kugeragerezwa muri Brazil, Afrika y'Epfo n'Ubwongereza. Irindi gerageza ryarwo rirakorerwa mu Buyapani no mu Burusiya. Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yarayirukanye ku mirimo umugaba mukuru w'ingabo hamusimbuza waruherutse kwirukanwa kuri uwo mwanya n'uwahoze ayobora icyo gihugu, Peter Mutharika yasimbuye. Mu ijambo ejo ku wa kabiri yavugiye kuri televiziyo y'igihugu, Perezida Lazarus Chakwera yavuze ko nubwo yasimbuye yari afite inshingano zo guhikerekeza ingabo nk'umugaba mukuru w'ikirenga wazo ngo yakoresheje uwo mwanya mu buryo butari bwo yirukana Jenerali Nondwe wari ushinzwe kuziyobora. Peter Mutalika wahoze ari perezida yirukanye Jenerali Nondwe kuko igisirikare cyemereye abasivili kwigaragambya banga ibyavuye mu matora. Nyuma urukiko runini itegeko nshinga muri icyo gihugu narwo rwaje kubitesha agaciro amatora asubirwamo Chakwera yegukana intsinzi. Asubiza ku kazi General Nondwe yavuze ko abikoreye kugira ngo agarure ubutabera mu mikorere y'igisirikare cya Malawi no gutukura igisirikare cy'igihugu gisanzwe ari kinyamwuga ariko cyatokojwe n'icyo gikorwa. Amakuru ya hirya no hino tuyasohoreze muri Sudan aho polisi y'icyo gihugu ivuga ko yataye muri yombi umugabo wageragezaga kugurisha abana be babiri mu isoko riri mu mujyi wa Juba ryitwa Konyokonyo. Uwo mugabo arabihakana akavuga ko yageragezaga gushaka umuntu wamufasha kurera abo bana kuko we yari atakibibasha. Mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyaraye kibereye Juba, abayobozi b'ibanze bo muri ako gace bavuze ko uwo mugabo yitwa Jackson Maker. Bavuze ko agenda agabaririza niba nta muntu ushaka kugura abahungu babiri, umwe ufite imyaka 4 undi afite imyaka 8. Umudepite mu nteko ishinga amategeko muri icyo gihugu Judy Jonglei Boyoris yabwiye Ijwi rya Amerika ko bahamagaye inzego z'umutekano uwo mugabo agatabwa muri yombi.
Urakoze Geoffrey Mutagoma ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umunyapolitike Paul Rusesabagina ubu ari mu maboko ya leta y'u Rwanda i Kigali nk'uko twabashikirije mu makuru yacu ejo. Igihe urwego rushinzwe amaperereza RIB rwamweretse itangazamakuru. Mugenzi wacu Eugene Mukangusi yaganiriye na Madamu Umubyeyi Francine umuyobozi w'agateganyo w'umugambwe CNLD FLN wakoranye na MLSD ubumwe wa Paul Rusesabagina. Madamu Umubyeyi yatanguye avuga uko bakiriye inkuru yo gutabwa muri yombi kwiwe.
Itabwa muri yombi rya Bwana Rusesabagina twabyakiranye akababaro kenshi kuko numwe mu banyarwanda baharaniraga ko habaho impinduka mu Rwanda, numwe mu banyarwanda babashaga kuvugira imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda, byongeye kandi akaba numwe mu banyarwanda babashije kugira ibikorwa bakora byo gutabara rubanda bari mu kaga, aranabihemberwa birazwi ko yabiherewe n'imidari itandukanye. Gufatwa kwe rero ni inkuru ibabaje ku muryango nyarwanda wose, akaba ari n'inkuru umunyarwanda wese atagombye gufata nk'aho yoroheje, ahubwo buri munyarwanda aho ari hose cyane cyane abari mu mashyaka ya opposition aho bari hose ko bahaguruka tugafatanyiriza hamwe hagashyirwa igitutu kuri leta ya Kigali kugira ngo irifatwa twe tubona ko ari ishimutwa rya Bwana Rusesabagina ribe ryagiye umurongo rinyuzwamo mu butabera bwubahane cyane cyane kubahirizwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Uburyo yafashwemo se n'ibyo aregwa murabivuga hwiki?
Uburyo yafashwemo n'ibyo aregwa kugeza ubu ntabwo twabivugaho byinshi kuko ifatwa rye twarimenye mu makuru yari ubwo yamugaragarizaga abanyamakuru, nibwo twarimenye twari twabanje kuryumva ariko ntitwabifata nk'aho ari ibintu by'ukuri kuko tutari dufite amakuru yizewe, aho tuyaboneye tuyakuye muri RIB twabonye koko ko ari byo. Biratubabaza ko ni umuntu twakoranye nubwo twari tutagikorana, ariko objectifu za opposition ni uguhindura imitegekere mu Rwanda. Nkaba rero mvuga nti ibyo aregwa niba koko ari byo nibicishwe mu mucyo noneho bagaragariza amahanga kuko ko ibyo aregwa yabikoze, kandi niba atari nabyo abanyarwanda aho bari hose n'inshuti z'u Rwanda baharanira ko mu Rwanda haba amahoro, haba uburenganzira bwa buri muntu akishyira akizana, twahagurukira hamwe tukamagana ibikorwa bya leta ya Kigali bimeze nk'aho kwiyenza ku bantu cyangwa se kubabuza uburenganzira bwabo, aho umuntu avuga ibyo leta idashaka bakamwita umwanzi w'igihugu, bakamubatiza umuteroriste, akaba ari iturufu babonye yo gushyira ku bantu kugira ngo babone uko babahungabanyiriza umutekano.
Hanyuma murateganya gukora iki muri kugira ngo mumufashe mu bibazo arimo nk'umuntu mwakoranye?
Ibyo gukora ni byinshi kuri buri muntu waba ashaka kugira icyo yakora kugira ngo duharanire ko uburenganzira bw'umwe mu barwanyaga akarengane kari mu Rwanda bubahirizwa. Nkatwe ku rwego ibintu bigezeho ntabwo turasobanukirwa neza aho yafatiwe, ntiturasobanukirwa procedure y'uko yageze mu Rwanda, ariko icyo tukangurira abanyarwanda cyangwa se turimo gukora ni uko tutaceceka, tugomba kuvuga. Iyo tuvuze hari abumva mu bumva hari n'abagira icyo bakora. Ni ngombwa ko tuvuga kugira ngo isi yose ibone ya mahoro bavuga ari mu Rwanda, isi yose ibone bwa burenganzira bw'ikiremwa muntu bavuga buri mu Rwanda na ya demokarasi baririmba idahari. Noneho nk'uko Rusesabagina yari umuntu uzwi, azwi na benshi, azwi hirya no hino, natwe twari tumuzi ko arakoranye, duharanire yuko atagenda uko, ahubwo duharanire ko ukuri kujya ahagaragara, amahanga yose abone urwo Rwanda barata, amahanga yose abone bwa butabera bavuga, kandi tugasaba n'abantu kudateceka, buri wese agira uwo abwira, buri wese agira aho akomanga, agira aho aterefona. Uburenganzira bwa Rusesabagina nk'umuntu nawe wari mu baharanira impinduka mu Rwanda bwubahirizwe, kandi n'ubutabera busesuye abuhabwe, ndetse kandi tunarusheho no kugaragaza isura y'u Rwanda nyayo, kuko isura y'u Rwanda barayihisha bakavuga ibyo bashaka, bakavuga ibyo bashaka ko abantu bumva, ariko ni byiza ko isura nyayo y'u Rwanda igaragara, aho bafata umuntu yigiriye muri gahunda ze bakamufata bavuga ko yaragiye gutera abantu ubwoba. Ibyo bazabitugaragariza wenda mu minsi iri imbere uko bazagenda bakomeza gukora procedure zo kugira ngo ubutabera bwe butangwe. Hanyuma rero na buri muntu wese uri hanze amenye yuko nawe ejo cyangwa ejo bundi yaba ari we. Duhagurukire rimwe turwanye aka karengane, ndetse cyane turwanye iyi leta irenganya Abanyarwanda aho yakabaye ariyo ibabera ijisho.
Tumenyeshe ko Paul Rusesabagina hasanzwe afite ubwenegihugu bw'Ububiligi kandi anatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rwa guverinoma ya Amerika, umutegetsi wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangarije Ijwi rya Amerika ibi bikurikira. Twamenye ihagarikwa rya Paul Rusesabagina kandi turakurikiranira hafi icyo kibazo. Twabasabaga ko mwakwegera guverinoma y'u Rwanda ku yandi makuru mwaba mukeneye.
Umunyanigeria Akinwumi Adesina ku munsi w'ejo yasubiye kurahirira kuyobora ibanki nyafurika ijejwe iterambere. Ibirori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo na Perezida Kagame w'u Rwanda. Inkuru y'Idonido tubibaze mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya Amerika mu Bwongereza.
Umuhango wo kurahiza Perezida wa Banki Nyafurika yo gutsura amajyambere Akinwumi Adesina wabereye ku cyicaro cy'iyo banki ya Abidjan mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Uwo muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu, abaguverineri ba banki kimwe n'abandi bahagarariye ibigo bikorana na Banki Nyafurika yo gutsura amajyambere. Ni umuhango wabaye mu buryo bw'iyakure kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu ikubitiro Akinwumi Adesina gutorerwa kuyobora banki mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere yarahiriye kuzakora neza imirimo ashinzwe.
I Adedi Adesina, President of the African Development Bank, solemnly declare and undertake before the chairperson of the Board of Governors.
Adesina yemeye kuzakorana umuhate n'ubwizige imirimo ashinzwe yubahiriza ibikubiye mu ngingo ya 37 na 38 z'amategeko agenga Banki Nyafurika yo gutsura amajyambere. Mu ijambo rye yavuze ko mu myaka 5 iri imbere banki ayobora izashyira imbere iterambere rya Afurika nyirizina, imibereho myiza y'abaturage, kubaha amashanyarazi, ibiribwa n'inganda. Mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bitabiriye uwo muhango harimo uwa Liberia George Weah, Alpha Conde wa Guinea, Umaro Sissoco Embalo wa Guinea-Bissau, Denis Sassou Nguesso wa Congo na Paul Kagame w'u Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu ijambo ryatangiye avuga ko ashimishijwe no kuba ari muri uwo muhango wo kwakira indahiro ya Akinwumi Adesina, abonderaho kumushima ibyo yagezeho.
He has led the bank with integrity and purpose for the past 5 years.
Ati yayoboye banki nk'inyangamugayo ifite ubushake, ashyira imbere iterambere ry'ubuhinzi, uburezi, ibitangangufu n'ikoranabuhanga ribihuza byose. Perezida w'u Rwanda yakomeje avuga ko yizera ko mu myaka 5 iri imbere hazakorwa byinshi byiza, kandi yongera kwizeza Adesina ko abakuru b'ibihugu bamukigikiye.
Dr. Adesina, you have our full support as you continue to lead the African Development Bank.
Ati Dogitera Adesina, turagushyigikiye byimazeyo mu murimo ukomeje wo kuyobora Banki Nyafurika wo gutsura amajyambere muri kino gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kirimo impagarara, ariko nanone umugabane wacu ukahigira byinshi. Perezida Kagame yarangije avuga ko Banki Nyafurika wo gutsura amajyambere yagize uruhare mu kubungabunga inyungu za Afurika mu gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona. Muri imyaka 5 Akinwumi Adesina maze ayobora banki, abaturage ba Afurika miliyoni 18 bagejejweho amashanyarazi, abandi miliyoni 140 bagezwa ku ikoranabuhanga ryo guteza imbere ubuhinzi mbere yuko atorwa bwa mbere mu mwaka wa 2015 wa Desinari Minisitiri w'Ubuhinzi n'Iterambere ry'Icyaro muri Nigeria. Yahabwa igihembo gihanitse mu guteza imbere mu kwihaza mu biribwa. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Urakoze Venuste kuri iyo nkuru. Ku munsi wa mbere ku muhingamo umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi, Janine Nibizi yaragendeye ibohero rikuru rya Gitega, aho yaragiye gushikiriza abanyororo b'iryo bohero imatera 425,210 mu ntumbero yo korohereza abanyororo mu buryo babayeho. Umushikiranganji Janine Nibizi akaba yemereye abanyororo ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira imanza zize ziracibwa n'ingoga, kugira ubwinshi bwo mu mabohero bugabanuke bigaragara. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo dusomegwa na Desire Hatumwimana ari mu Rwanda.
Izo ni imvino z'abakenyezi bo mu ibohero rya Gitega zakiriye umushikiranganji Nibizi Janine yararamutse agendera iryo bohero ririmo abanyororo 1,360 nk'uko umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi yabishikirije. Uwo mushikiranganji rero ntiyagiye kugendera iryo bohero imbokoboko, kuko yagiye ashiriye abanyororo imatera 420 n'ibitanda bigerekeranye 210 byose byatanzwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONUPNID. Umushikiranganji w'ubutungane akaba yasavye abanyororo kubibungabunga kuko biri mu ntumbero yo kubafasha kubaho neza.
Ibikoresho byose bitangwa mu mabohero burya bitangwa ku neza yanyu kugira ngo mubeho neza, kugira ngo mubandanye mugira amagara meza naho usanga bitoroshe. Turabasavye rero dushimitse tuze turinjira mu ibohero tubona bya bintu twabaharisa neza, mubifate neza mubibungabunge ku buryo bw'uko n'abandi bazoza mu nyuma bazobone ko mwari bakuru babo beza. Mubisige bimeze neza no kwinjira nawe azoshike ashikira ku bintu bimeze neza.
Waserukiye abanyororo ho muri iryo bohero rya Gitega akaba yemereye umushikiranganji ko bazobifata nk'amata y'abashitsi. Yanasavye umushikiranganji kubandanya akubitinza ibipfunsi kuko abarenga 600 mu banyororo ba Gitega bakombagara hasi.
Turabemereye ko tugiye kubungabunga iyo ngabire neza kuburyo n'abazoza mu nyuma zacu bazoza bashikira ahantu hameze neza. Ariko kandi turaje ibitigiri by'abanyororo bihari uyu munsi muri ibohero, turasaba ko bishobotse n'utwongera n'ibindi kugira ngo abanyororo bose bashobore kuroswa uburyamo bwiza, kuko abenshi ntabo bafise baryama kandi barara hasi.
Waserukira abanyororo yanasavye umushikiranganji w'ubutungane ko abanyororo bakwije ibisabwa botezurirwa.
Hambavu ikigongwe cy'umukuru w'igihugu atanga, namwe mwofasha cyane abanyororo ukubagabaniriza ibihano baba baciriwe, na cyane cyane abafise imyaka myinshi, ndetse abakwije icya kane cy'umunyororo baciriwe bakarekugwa bagasubira mu miryango yabo kanatsinda. Turacyafise ingufu n'ubwira byo gukorera no guteza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse. Dufise umwizero rero kuko abanyororo batari bake bagiye kurekugwa bagasubira mu zabo.
Umushikiranganji Nibizi Janine arategera impungenge z'abo banyororo, akaba basaba gusa ko nabo bakwigenza neza. Yamenyesheje ko kwihutisha imanza z'abafunzwe kubujye mu kiringo cy'amezi abiri abafungwa bose bazaba bazi ubwo bakatiwe ari kimwe mu bizofasha kugabanya ubwinshi bw'abanyororo.
Leta y'ubu uretse ko ari leta nkunzi ni leta mbyeyi. Umubyeyi rero mu gihugu atunganiriza abana bose. Muri abo bana b'u Burundi abafungwa barimwo, ari nacyo gituma nobahumuriza. Ndabahumurije cyane icyoza tubona ko ari neza y'umunyororo, ntacyo tutazokora kugira ngo gishobore kuja mu ngiro. Icyo twabasaba namwe abanyororo ni ukwigenza neza, ni ukwigenza neza, kuko iyo wigenjeje neza n'umwana mu muryango yigenjeje neza umubyeyi arahimbagwa, ntacyo atokorera umwana yigenza neza. Cyaba ikigongwe, cyaba icya kane n'ibindi byose bikorwa kugira ngo umunyororo atezurirwe, biba ari uko umunyororo yabanje kuburana urubanza rugacika rugahera.
Ngomenya ko ayo mabahero yo mu Burundi ari 12 yagenewe abana na rimwe ryo mu ntara ya Ngozi rigenewe gusaba kenyezi n'abana babigeme nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru wa mabahero. Amenyesha kandi ko ayo mabahero yose arimwe abanyororo 12,199 muri bo 56,454 baramaze gucirirwa imanza mu gihe 5,255 bakirindiriye kuburana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Desire. Ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umugwi w'abarundi baba mu gihugu cy'Ubusweda batangurije ishyirahamwe rishasha Burundi Diaspora of Sweden for Development rigenewe gufasha iterambere hagati y'abarundi baba mu bihugu byo mu karere ka Scandinavia n'igihugu cy'abibarutse. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Jean-Marie Julien Sengiyumva umuvugizi w'iryo shyirahamwe atangura avuga ico iryo shyirahamwe ryabo ritandukaniye ko n'ayandi ahasanzwe.
Yaho dutandukaniye nuvuga jewe kwishyirahamwe mvugira mpagarariye nuko dushaka gushyira ibikorwa imbere, nuko dushaka ko abarundi bose bafise imigambi yaba iyo kuregwa muri Sweden yaba iyo kuregwa mu Burundi ko twoja hamwe tugahanana ivyiyumviro tukamenyana kugira ngo tumenyekanishe n'u Burundi muri gihugu turimwo. U Burundi rero si vyiza, twabonye ko bitobabiza ko bumenyekana ku izina gusa ariko no mu bikorwa, mu mico, mu nkino, eka no mu tugenegene. Nivyo rero twe tuzoshira imbere abantu bazotumenyera ku bikorwa. Hashobora kuba hari andi mashirahamwe yaba yaravutse imbere y'irigi wacu mugabo sinoja kubavugira sibonserukira, ariko nibaza ko twese uja ku rubuga rumwe hanyuma uzokwerekana ivyakora bigashika kure niwe muzoheza mukavuga muti turabona ubutandukane bwabyo. Twebwe tugomba gushyira ibikorwa imbere ari naco tugiye gutangura umaguru mashya.
Bimwe none mu bikorwa nyene muvuga mwifuza kuzorangura haba ari ngaho muri Sweden canke mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuko ni nk'ibi?
Ibikuru bikuru novuga ndabicaga mu majambo make, hariho ndabwo kumenyekanisha u Burundi mu makungu muri ibihugu turimo. Mvuze ibihugu turimo si ukuvuga ngo ni Sweden gusa ngo nuko dariyo tubamo, mugabo hariho ibihugu byo muri Scandinavia akarere turamenyereye iwacu ariko baravuga ngo le pays des grands lacs bacha bavuga ibihugu nka bitanu cyangwa bitandatu. Natwe turafise Suède, turafise Norvège, turafise Finland, turafise Denmark na Island. Nubwo ko muri ibyo bihugu byose turahagendera, turahasumira, turahafise inshuti n'abagenzi, twashaka ko u Burundi bumenyekana muri ibyo bihugu. Ica kabiri twashaka ko amashirahamwe n'amayindustri ari muri ibyo bihugu yomenya ico gihugu cy'u Burundi, akamenya ibikorwa bikorerwayo kumva ashobora gusanga hari imigambi boba bafise icyo no kwita kujya kwinvestisa mu gihugu bamenyeshejwe n'ishyirahamwe ryacu. Ikindi gikomeye cyane ni uguhana hantu ubumenyi, ni ukuvuga nk'ibi bihugu byo muri Scandinavia ugasanga barafise ubumenyi butandukanye mu migambi itandukanye, abagwizatunga bacu, abanyeshuri bagashobora kuzura ku kajyo ko kuza kurahura ubwenge n'ubuhinga. Si ivyo gusa turategekanya nuko mu minsi myaka iri imbere mu minsi imbere tuzosaba aba engineer, aba docteur, aba professeur bo muri ibihugu byo muri Scandinavia na cyane cyane bo muri Sweden ko boza kudufasha kuja gusangira ubuhinga bafise mu makaminuza yacu, mu bitaro, mu mavuriro no mu yandi madomene atandukanye. Ivyo rero bizotworohera gukora duciye mu ishyirahamwe turi hamwe, kandi twizera ko mu minsi imbere tuzoja kumenyekanisha ishyirahamwe ryacu mu gihugu mu bushikiranganji buraba abarundi b'abahanzi aribwo Ministere des Affaires Extérieures du Développement kugira batumenye, kugira badufashe no kuduha inkumbero n'umurongo ivyo bintu byotworohera gukoreramo.
Radio Ijwi rya Amerika ya Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza mu kiganiro Amerika na cyu munsi turarebera hamwe muri make amasezerano y'i Paris yo mu 1783 hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Aya masezerano yarangije ku mugaragaro kandi Burundi intambara ya revolution ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwongereza bwemera burundu ubwigenge bw'iki gihugu gishya mbahaye ikazi. Abaje kuba abanyamerika batangiye revolution mu mwaka w'1765 bari muri koloni zitandukanye ariko zituranye 13 z'ubwongereza zashyize hamwe ingufu zazo za gisirikari zikora umutwe umwe w'ingabo barwana n'ubwongereza ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 mu 1776 izi koloni 13 zatangaje ubwigenge bwazo zivuga ko zitakitwa koloni ahubwo ari leta zifata n'umwanzuro wo kwibumbira hamwe zikora igihugu kimwe aricyo leta zunze ubumwe za Amerika ariko intambara yo yari igikomeza. Imirwano nyakuri yarangiye mu 1781 ubwongereza butsinzwe. Impande zombi zahise zitangira imishyikirano yo kurangiza intambara burundu. Iyi mishyikirano yabanje kuba mu ibanga iza gutangira ku mugaragaro mu mwaka wakurikiyeho. Ubwongereza bwashyizeho intumwa ebyiri. David Hartley wari depite mu nteko ishinga amategeko ahagarariye umwami George wa gatatu n'umucuruzi Richard Oswald wari umujyanama wa guverinoma. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress yitoyemo abantu batanu bo kuyihagararira mu mishyikirano. Icyo gihe Congress yari itaraba inteko ishinga amategeko nk'uko tuyize ubungubu, ahubwo yari urwego rw'intumwa za leta zose uko ari 13 zari zigize igihugu. Uru rwego rwari rushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'ibya diplomasi mu izina ry'igihugu mu gihe cya revolution. Igihe rero igihugu cyihaye ubwigenge, uru rwego Congress rwasaga naho ari rwo guverinoma rusange y'igihugu cyose, ariko ntirwari rushinzwe ubutegetsi bwite bwa buri leta. Mu ntumwa eshanu zagiye kwihagararira mu mishyikirano y'amahoro n'ubwongereza harimo John Adams wo muri leta ya Massachusetts waje kuba perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1797 kugera mu 1881 na Benjamin Franklin wo muri leta ya Pennsylvania, umwe mu bagize uruhare runini mu kwandika itangazo ry'ubwigenge n'itegeko nshinga bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benjamin Franklin yabaye kandi ambasaderi wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahanga. Yayihagarariye mu Bufaransa. Mu Bufaransa rero niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafunguye bwa mbere na mbere mu mateka yayo ambasade yayo ya mbere. Abafite amahirwe yo kubona inoti y'amadolari 100, iriya foto iriho ni iya Benjamin Franklin. Imishyikirano yose yabereye i Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa, isozwa n'amasezerano y'amahoro. Intumwa z'ubwongereza n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyashyizeho umukono ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 9 1783. Radio Ijwi rya Amerika. Amasezerano y'amahoro yo mu 1783 hagati y'intumwa z'ubwongereza n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe amasezerano y'i Paris. Yarangije rero burundu intambara ya revolution y'Abanyamerika. Ingingo yayo ya mbere iravuga ngo ubwongereza bwemeye ko Leta Zunze Ubumwe, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina na Georgia zigenga, zigira ubusugire na independence. Ubwami bw'ubwongereza, ibikomangoma byabwo n'abazabusimbura naho ntibazigera biyitirira guverinoma, umutungo n'uburenganzira ku butaka by'izi leta. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza n'abandi banywanyi b'Ijwi rya Amerika yakitugezaho. Adresse ni radio@gmail.com.
Mushuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye nga kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.